Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, ku maradiyo turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Izo ivangeno mugambe utegura intole za gitondo. Uwo mugambe rero ugira kandi kamwe kakazokwa ariko gatogwa. Uzohagusanga abanywanyi barashavuye bace bakazikorose bazigaha twasanze byarugawe tugenda hanze.
Uyu ni Terence Ntahiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro ya hagati mu Burundi, arasaba abanyamigambwe gukosora utunenge turi mu rutonde rw'abitoza kugira ngo imigambwe itazagitoresha abantu bamwe. Naho HCR irasaba amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi. Abasore babiri bo mu Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, bakatuye imyaka 15 y'umunyururu. Ngizo rero ingingo z'amakuru turasoreza ku gice cy'ikiganiro muri Sanga mwumvise mu kanya ku ndwara ziri mu ihene mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ikaze. Uyu munsi umwunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, Terence Ntahiraja, yagiranye inama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa iyo mu gisagara cya Bujumbura. Yateye akamo abarundi bujuje imyaka yo gutora kutangira kwiyandikisha guhera ejo kuwa kane kugira ngo bazabashe kwitaba amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye. Evariste Zikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima kw'iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashingamateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe, ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere, ntimuzikumire itegeko mwayumvise babagarukiye, mugende mu mihana no kuri babandi barera abana abayaya. Uyu munsi mubarondere iyo bari nabo bagende kwiyandikisha bazoshikirwa, ntimubashire inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka, nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe. Mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku? Ugasanga wabaye umushingamateka muri 2005, yabaye umushingamateka muri 2010, yabaye umushingamateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari?
Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu yishuye ico bivako, agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero ni Imana ari abasobanukira imigambwe bari hano nibacumve. Izo ivangeno mugambwe utegura intonde za gitonzo. Uwo mugambwe rero ugira kandi kamwe kakazokwa ariko gatogwa. Uzohagusanga abanywanyi barashavuye bace bakazikorose bazigaha twasanze byarugawe tugenda hanze. Kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwenge rero yozararaba bakaza barasabikanya, niko ndabyiyumviyeho ko wabivuze kugira ntazohabasanga abanywanyi biwe barashavuye cyane bakaseza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka komine ba Ntahangwa ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo naco nico kwandika abazoyitaba. Terensiyo Ntahiraja atera kamo uwo wese afise imyaka yo gutora kwitaba iryo yandikwa.
Aha rero kubera icyo gikorwa kidasanzwe kandi gihambaye, ubushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igihugu burateye akamo abarundi bose gusidukana n'iyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga, kubera ko urupapuro ziyandikishiza ko yakarata izonakora mbere n'amatora y'2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira ukwitorera amategeko cyane gutora abamurongoye
uwo yaserukiye ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'ico avuze kubijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu ni mu gihe hari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba mustanteri ko bakoresha kamwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba
twarabaze kumva ico kibazo n'acaracari mu banyepolitike bagishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu integuro y'ibwirizwa shingiro bavuga yuko hariho indogozi zimwe zimwe turoheza bene gihugu ubushikiranganje tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye kubajeje intwaro bababura amatari cyangwa bamusitanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko n'uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi bifasha bageze kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira umwe w'igihugu afise aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe
kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro ntiharagera nk'uko Terensio Ntayiraja yabibwijwe rya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa ikiringo cyo kubikora kuzo birenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mu gihe rero bategura amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye mu Burundi abandi barundi 430,000 barenga bari mu buhungiro HCR irasaba amahanga agize umuryango ONU amadolari ya Amerika arenga $390,000,000 kugira ngo ishobore kubitaho muri uyu mwaka w'2018 Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Mu itangazo ryoshira hamwe gitaye impunzi HCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu ryoshira hamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzo makungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi ryoshira hamwe risaba bafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro yemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga $391,000,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga $1,000,000 y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga $400,030 ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vya yakenewe ibice birenga 85% by'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira wa mugambo wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga $400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga Muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000 hagakurikira Rwanda kwakiriye abarenga 189,000 244 nabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe mu Buganda hari 440 hakiyongera ko nabandi bake bake bari muri Kenya Zambia Mozambique Malawi hamwe na Afrika y'Epfo mu mwaka uheze w'2017 impunzi z'abarundi zirenga 161 barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka
ariko nabo gutera kamu nabandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo genye ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko haramara umutekano
baze turime twahiga gucacha nuko turabahumurije ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe bimeze mu karere ko byaborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batubivugisha kuri kuko ubushase gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika amajana 3 bavuye imahama mugabo baza batorose kugira ubimenye aca kwereka kije papashere iba yaramuhaye urumva ko ari kibazo nibareke kuko amateka mutabakungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze
zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke
uhunguka ni kugushaka k'umuntu yekina hanene dusaba no kugabe na mbeto kumva kigiye kiratekanye ariko bakatwemerera yuko umushike mu gihugu nti yari mwo kazo bishikiramwe ariko abantu turi kumenya rugusho batereke ku nyigisho y'u Burundi ubwo bishitse ni cyane bakora nyene bashobora kugira gushikiramwe
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuno wewe bakwiyumviriye baba bakwishe wewe bakwiyumviriye atane batanikera mbere nari ngushobora kubakora ibintu urumva nyata aditwe nibyo uno muhitse gakade kuko ni wowe uhunguka tana kimuzokora
nase ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni na hiryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro bye clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
ijwi rya Amerika noneho tugiye ingozi mu Burundi aho sentare isubiramo yahanishije umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri bo mu ntara ya Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza aba basore biga muri kaminuza. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikira urubanza rwabo.
Imbungabunge Aroni na Ndayisenga Samuel imisore ibiri biga muri kaminuza ituruka mu ntara ya Kayanza niyo yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amarundi kuri buri wese. Sentare isubira mu yangozi yabahanye kucaha bagiriwe cyo gushaka kwicisha uburozi Havyarimana Ferdinand wo mu ntara ya Kayanza. Uwo bagirijwe gushaka kugandaguza uburozi asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Itariki 11 z'ukwezi kwa mbere niho sentare isubiramo yangozi yashira urubanza mu mwiherero. Abashengejwe babiri bunganiwe n'umushingwa manza bategerezwa kwisigura ku kirego cy'umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo yangozi. Umushikiriza manza mukuru yabagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wo mu nzu wa Byarimana Ferdine. Yasigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni 5 z'agahembo. Umushikiriza manza mukuru yunganiwe n'ivyabo na bibiri usaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Chiza Petero yaciye abimenyesha shebuje. Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi bafatiwe ko niryo sango yavuga ko bari bahanye kugira bashire ubwo burozi mu mfungurwa. Uburozi yavuga ko bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushikiriza manza yabimenyesha. Abashengejwe barahawe ijambo baranisigura barahakanye icaha bose. Bunganiwe n'umushingwa manza wabo basiguye ko baremenanirijwe kuko ari babiri bavuze ko bari basanzwe ari abagenzi bo mukozi w'uyo atwara umugambi uri ku butegetsi. Aroni Imbungabunge yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Byarimana Ferdina. Yanaziguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye. Umushingwa manza wabo yasabye ko umushikiriza manza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga. Kubwo umushingwa manza ivyo vyerekana ko ari lementanye byakozwe imbere yuko bafatwa asigura ko atatonga bafatanye. Umushikiriza manza mukuru avuga ko itonganya mukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icaha. Yaba umushikiriza manza canke ivyabo na vyiwe bemeza ko abasore biga muri kaminuza bari babanje kuza kuraba ko atanziteze zihari kugira bakore ico caha bari bateguye. Mu gusozera abashengijwe bose bari basavye kwezwa bavuze ko atakintu na kimwe cemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe Saint David de Muntara ya Kayanza. Bacha basaba sentare ko yobona ko ari lementanya bakorewe. umushikiriza manza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zago zose. Aho naho yari yasabye sentare kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese. Icyo gihano nico sentare isubiramo ya Ngozi yagumije kuri iyo misore ibiri kwezwa bari basavye gongera basabirwa n'umushingwa manza wabo nta gaciro vyahawe na sentare isubiramo ya Ngozi. Naho hari havuzwe abari gutanga amafaranga y'agahembo ku ari kugandagura uwo arongoye umugambo uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza, nta kibazo kijanye n'abari inyuma yabyo canke abari gutanga ayo mafaranga cigeze kibazwa mu ntara y'icese gushika urubanza ruje mu mwiherero. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018 mu ntara za Mwaro, Kirundo na Gitega mu Burundi, habonetse indwara y'akaranda yiraye mu ihene irazitsemba, hapfuye 3,000. Harakorwa iki rero muri iki gihe? Mugenzi wacu Riyane Itangishaka yaganiriye na Desire Ntakirutimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gipima indwara z'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Ntakirutimana aratangira asobanura iyi ndwara iyo ari yo.
Murakoze cyane kwa mwamvugaye mu kiganiro cy'igihugu cya Amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'iyi ndwara. Iyi ndwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa, ni kinyamaguru bakaba bayita pest bite tirinina. Iyi ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza, ihene n'intama, nta bindi bitungwa ifata mu bisanzwe. Indwara yandikira cyane, ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kirakanga ubwa mbere, kigahinda amaso wuguriye mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije, hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu kikuzana amarira yoroshe, ariko mu nyuma ayo marira akahava avamwo ibintu ishaka gusa n'amashirashira, mbere biranashika ugasanga igisho nagiye n'igiharage, ibyo bita kirafiti, akantu kera gatuma n'ijisho rihuma. Ikindi kiranga icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza ibyo bintu nyene, ugasanga hazamwo ibiseruseru bishaka gusa n'amashirashira ariko atari amashira nyezina. Rero uranasanga kandi igitungwa kiri hari igihe bishyira ugasanga cyabaye nk'ikizinga umutwe, ugasanga rimwe na rimwe kirakorora kuta, icyo twite kuta igihari mu Faransa, ugasanga ibintu byuta ibintu bishaka kunyuka cyane, ndetse no kwica ibitungwa irabyica kenshi. Igitungwa gifashe usanga kimara nk'iminsi 10-15 igakibishi kandi kirenze ibintu bibiri kitarapfa. Twebwe twari ahantu hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya Gitega, aho ikaba yarafashe amakomine ya Gitega na Rusange, Bugendana na Mutaho, ariko kandi twarayibonye mu ntara ya Kirundo na cyane cyane muri komine Busoni no muri Mwaro, muri komine Busoro na komine Nyabihanga, naho mukanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe ariko ntituragenda ngo dufate ibipimo dusuzume turabe ko by'ukuri byo bari byo. Baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashitse umurambo, ariko umurambo gushika uyu masaha biragaragara ko atangoranye nyezina zihari, mugabo duhanura aborozi ko baba abari mu ntara zegereye cyane cyane izo ntara zafashwe, turabahanura cyane ko boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'ihene, ku bitungwa by'intama, bace babimenyesha abagize ubworozi muri DPIE, babimenyeshe abagezwe intwaro, ikanatwege banange tumenyeshe kugira ngo ingingo zibere zifatwe.
None umuntu yihweje canke akubise amaso inyuma, byagenze gute? Ibitungwa byatewe gute n'iyi ndwara?
Ibintu byateye by'ukuri biragoye kuvuga neza ibintu byagenze. Murabona indwara y'akaranda yadike, hari igihe kumbure umuntu asamiye n'ibyo yazananye, ariko ikintu nyamukuru ni uvuga ni uko mu gihugu twaratewe tegerezwa gufatira ibintu bibereye kugira ngo tukingire ibikorwa byacu indwara zigume irandagata ngo kumbure kwa gusanga uruhombo rwayo rwinshi cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse n'ubutunzi bw'imiryango gikuru. Rero jyewe mvuga nuko twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwa intwaro n'abateza iby'uburimi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo tukinge ibihabye irandagati mu gihugu. Kandi ndashimira cyane mbere mbonegweho abenegihugu bo mu izi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka ntama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusanzwe twagwamo kuko iyo bitagenda uko ikuraraba ingene kiza kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe irandagata ni kuri ibintu byari kugenda nabi gusumba. Rero nicyo gituma ndabasaba ko bubandanya bagira ibishoboka byose bakumviriza izo mpanuro kuko no mu bushikiranganji nyakubahwa mu bushikiranganji asanzwe turongoye icyo kibazo yaragifashe nka ntama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana n'umushikiranganji mu bijyanye n'iterambere ry'uburimi n'ubworozi mu cyo yabashikirije ikibazo carimo. Rero ukuri bitwicaye ibikorwa biri kubirakorwa kugira ngo turandurane n'imicyukiza kitaramatandakasi.
Murakoze cyane. Mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa, bamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafite amakenga bobo boyandura canke ni neza na neza nkuko mubivuze impene n'intama gusa?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe hari indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zitandukana abantu ndetse hariho iziva ku bantu zikandukira n'ibitungwa. Izo ndwara mu Bufaransa bazitanga na mazonozi. Rero tugira amahirwe iyi ndwara yateye impene n'intama ipetipetikiri nyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandukira umwenegihugu iva ku bantu rero ngo yandukire ibitungwa. Ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandukira abantu yabitabandukira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yofungura igitungwa cyifishije kuko igitunga bifite kigapfa kikizije naho kidacizwe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonze n'imodoka cishwe n'indwara cyane ikindi kintu cyose camaze kwicisha kirazira ko umwenegihugu agifungura. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama irimo. Iyo rero babaza ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nsogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo. Ibyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwiwe abajyanye kwanduza ibitungwa biri mu biri wiwe. Rero ntihagire abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kijya cy'indwara. Ariko ndabisubiyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije. Igitungwa kirwaye nibahamagare muganga agisuzume hama barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure. Nubwo kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora kuca kuceragiza indwara hose mugabo abenegihugu barime ntibagiye kugira ibibazo by'amagara. Ariko bamwe bibuka ko iminsi yose umuntu yofungura igitungwa yamaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugera ku magara y'iminsi.
Reka tuje rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro nabo nyene bashobora kubishikiriza. Duhere kuwitwa Pascal. Mahoro neza Pascal.
Mahoro cyane.
Urahura komeye.
Ego turashima Imana.
Ni vyiza. Uduhamagaye uri hehe Pascal?
Mbara ndi Bujumbura muri Rohero.
Kibazo?
Ego twariko twumva ivyerekeye indwara yafashe ibitungwa. Ego vrema birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito. Ihuza mbo igitungwa cyuza sinzi ko ingurube zoba zirimo. Mushobora kuca mutubariza uwo mutumire ko ingurube zoshobora gufatwa kuri icyo kintu. Mbo ikindi nacyo haraho usanga impene kuva kera narindi zamye zuta zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugaho zikazana ibintu by'ibishirashira bakavuga yuko amaso agaheza akandukira hayo zitaheza ngo zute sinzi rero yuko icyo gihe zoba zari yangwa naho ne iyo ngwara yarandukira mugaho sinzi yuko ariyo yiyo oye twagira ati basubire kugira mu dutomorere neza ko iyo ngwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshashe yoba yadutse mu ubuvuru
niyukuri uratwumva
ndabumva
mahoro neza duhamagaye uri he
mahoro ndabamagaye ndi bujumbura mu gisagara
duga ku jambo
ego nanje nako ndumbiriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'ingwara ya karanda k'impene numva ari ingwara idasanzwe inabwigoye kubera ko yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nkuko twagiye turabyumva none ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva zabyahereye mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenya iyo ngwara byagiye biragendagenda nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa iz'impene bikaba barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara iyo ngwara yaramaze gushyikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ngwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene umugera uri iyo mugabo utaraje habona ugaca usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma kumbura ukadusanga iyo ngwara reka irarandagata mu ntara zose ibitungwa bitari bike birahagira ingorane cyangwa kumbure nimba ari uburyo bwo gupima nta kuntu boraba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyangwa banashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange nta kuntu bokora ibipimo n'ingoga bishobotse bakatangira n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora murakoze
cyane ni ukuri
icyo nubwira Pascal ni uko indwara ari indwara idafata igitungwa cy'ingurube igitungwa cy'ingurube ntigifatwa n'iyo ndwara rero bishyitse ku mbure akabona hariho ibibazo by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari indi ndwara mugabo iyo ari aka karanda twise pepetire nyina rero ingurube ntizifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube na zone zifite indwara zazo zindi bishyitse ku mbure akaduka akabona hariho ikibazo rusange cyangwa y'ibitungwa ariko arafata igitungwa cyangwa ikiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa akegera abo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ku mbure bakamuha umuco nibyo ku bijyanye n'uko hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa kujya ku y'indwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri indwara uri kuranyiraba mu ntango urashobora kuyishyiranya n'izindi ndwara zikaba tumenyereye ku bitungwa aha navuga nk'amatovu hakuto k'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zigira rero ubudasa ni ukuntu ari indwara ahishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi rero mu bisanzwe indwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko ibintu biri bimwe bimwe haba mu bihugu bya Aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri Afurika iyo ndwara iriyo haba muri Afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo muri Afurika y'epfo iriyo iriyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara igitungwa bingana gutyo mu gihugu kumbure ntihagire ububona ibimenyetso ngo atabifata mu minwe ntabwire abantu katubimenyereye impene zirira amaso zikagwara nukuri iyi ndwara irica cyane impene n'intama iyi ndwara irandukira cyane impene n'intama kandi iyi ndwara izana agahombo kanini ku gihugu ni indwara ishobora kuzana agahombo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye buca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda akarada k'ibitungwa mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi muhumure ntabwo iyo ndwara ifata abantu nk'uko Desire Ntakirutimana amaze kubisobanura ayobora ikigo cy'igihugu cy'u Burundi gipima indwara z'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iki kiganiro muri isanga mushobora no kugikurikira igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gisata muri isanga mukareba rero itariki cyangwa se igenekerezo cyahitiyeho murakarama.